Must get back with a new style again. Reggae style again. Cool not to jump back to roots and the culture take over. Ziggy, yeah. On the fire. Karuka mama, hebe nyuma tubewe. Wobu wajira, agumo mumirima. Karuka hani wanjojorete omushana. Uruko wajina kaguma kefuzi. Karuka mama, hebe nyuma tubewe. Wobu wajira, agumo mumirima. Karuka hani wanjojorete omushana. Uruko wajina kaguma kefuzi. Kafuka manasaba mukama kababiona hani wanje bambingwa kundetere. When it up, when it can't be oh, baby girl, only we want it. Oh, man, I want to see that my cancer won't go. When I win a bambi, never for more don't go. My mama won't eat any wamba won't go. Oh, go on, I can't say, sit on my way. I don't know, mama, if you knew my to be with. Oh, what you know, I go more, mirima. Baruka, honey, what you're doing, oh, mushana. Uruko wajina kaguma kefuzi. Karuka mama hebe nyuma tugewe. Obu wajina kagumo mumirima. Karuka hani wanjo nyorete omushana. Uruko wajina kaguma kefuzi. Mama kanuti manyaka ni mkuru jendo. Nosuma no temba no yambuka. Kweni kundabe na sobize ani wanje. Nikusabiwe osasile. Umutima kwanjo kaguteka mwebironda. Burikire ndimani kuronda. Ukapure vanyo wenye kikana. Amagara kanji katera.
Come home.
Wajira, agumo mumirima. Karuka hani wanjo nyorete omushana. Uruko wajina kaguma kefuzi. Karuka mama hebe nyuma tugewe. Obu wajira, agumo mumirima. Karuka hani wanjo nyorete omushana. Uruko wajina kaguma kefuzi. Tebaro kukaruko mubana bawe. Babire ni barara ni bachura. Ni babuze bubuzo nyamwinji. Tata mama wita kaza nkai. Mbwenu wiziriwe nyamurunga wanje. Kusabo kumeto rabo bana. Leba hani wanjo tampe muriwe. Omu misho kabarevi nyamwinji. Karuka mama hebe nyuma tugewe. Kofu wajira kagumo mumirima. Karuka hani wanjo nyorete omushana. Uruko wajina kaguma kefuzi. Karuka mama hebe nyuma tugewe. Wajira, kagumo mumirima. Karuka hani wanjo nyorete omushana. Uruko wajina kaguma kefuzi.